Exercise 14, the historical tense, the negative participial form of certain verbs.
Kubona. Ngekathathu bonye. Kubona. Ngekathathu bonye. Kumenya. Ngekathathu menye. Kumva. Ngekathathu kumvise. Kutegera. Ngekathathu tegereye.
Exercise 15. This is substitution of various items in the first and second sentences of the basic dialogue.
Nta maguru rondera. Ndayarondera. Nta maguru rondera. Ndayarondera. Amashu. Nta mashu rondera. Ndayarondera. Ukunda. Nta mashu kunda. Ndayakunda. Inyama. Nta nyama ukunda. Ndazikunda. Kugura. Nta nyama uguze. Ndaziguze. Kwibagira. Nta nyama wibagiye. Nazibagiye.
Exercise 16, substitutions in sentence 3 of the basic dialogue.
Amagi. Raba magi. Usanga ari meza cyane. Amagi. Raba magi. Usanga ari meza cyane. Amashu. Raba mashu. Usanga ari meza cyane. Inyama. Raba inyama. Usanga ari nziza cyane. Impuzu. Raba impuzu. Usanga ari nziza cyane. Imicungwa. Raba imicungwa. Usanga ari myiza cyane. Imiduga. Raba imiduga. Usanga ari myiza cyane. Ibitabo. Raba ibitabo. Usanga ari byiza cyane.
Exercise 17, substitutions in sentence 5 of the basic dialogue.
Amagi. Amagi yanje akomeye yose. Amagi. Amagi yanje akomeye yose. Imyembe. Imyembe yanje ikomeye yose. Intore. Intore zanje zikomeye zose. Gukaba. Intore zanje zikabye zose. Imboga. Imboga zanje zikabye zose. Ibitunguru. Ibitunguru byanje bikabye byose.
Exercise 18, substitutions in sentence 9 of the basic dialogue.
Amafaranga. Nguha amafaranga ngahe. Amafaranga. Nguha amafaranga ngahe. Amagi. Nguha amagi ngahe.
Third person singular, subject.
Aguha amagi ngahe. Ibintu. Aguha ibintu bingahe. Imicungwa. Aguha imicungwa ingahe.
First person plural, subject.
Tuguha imicungwa ingahe. Amagi. Tuguha amagi angahe. Amafaranga. Tuguha amafaranga angahe.
Exercise 19, substitutions in sentence 13 of the basic dialogue.
Amagi. Aya magi wayaguze nande. Amagi. aya magi wayaguze nande ibintu wabiguze nande imicungwa iyi micungwa wayiguze nande inyama izi nyama waziguze nande ikaramu iyi karamu wayiguze nande uru rubangangwe waruguze nande iki gitabo wakiguze nande irangi wariguze nande.
Exercise 20. Substitutions in sentence 15 of the basic dialogue.
Amagi. Aya magi yayazanye ku munsi wa mbere. Amagi. Aya magi yayazanye ku munsi wa mbere. Ibintu yabizanye ku munsi wa mbere. Uyu munsi. Ibi bintu yabizanye uyu munsi. Ibi bitabo yabizanye uyu munsi. Ku munsi wa gatatu. Ibi bitabo yabizanye ku munsi wa gatatu. Imicungwa. Iyi micungwa yayizanye ku munsi wa gatatu. Abana. Aba bana yabazanye ku munsi wa gatatu. Amafaranga. Aya mafaranga yayazanye ku munsi wa gatatu. Mu gitondo. Aya mafaranga yayazanye mu gitondo.
Practice conversations. Conversation 1.
Aya magi wayaguze hehe? Nayaguze na Bernardo. Wayaguze angahe? 30. Yayazanye ryari? Kwiyinga riheze. Simeza cyane. Wayaguze amafaranga angahe? 45. Yazanye mashashi uyu munsi. Yarabe. Usanga akomeye.
Conversation 2A. Conversation 2A is in the hesternal tense. Conversation 2B is just like it, except that it is in the hodiernal tense. Conversation 2A in the hesternal tense.
Wabyutse ryari ejo? Nabyutse isaha zibiri. Wakoze icyo ubyutse? Nariyogeje. Umaze kwiyoza wakoze iki? Narambaye. Warafunguye mu gitondo? Nariye umukate gusa njya mu kazi. Washyize ku kazi ryari? Ku isaha zitatu n'inusu.
Conversation 2B in the hodiernal tense.
Wabyutse ryari uyu munsi? Nabyutse isaha imwe. Wakoze icyo ubyutse? Niyogeje. Umaze kwiyoza wakoze iki? Nambaye. Wafunguye. Nafashe bikeya. Maze gufungura nagiye mu kazi. Urashima akazi kawe? Sikabi cyane.
End of unit 16.